iyi Radyo 101 Amerika. Radio Jwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikanze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanije kuyabagezaho muri leta ya Georgia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika amahirwe y'abademokrate yo gutsindira imyanya ibiri muri Sena aragenda yiyongera
nibaza yuko abarepublikani batagumye aribo bonyene batwara bagira ico bashatse cose muri Congress ko vyoheza ikafasha cane Biden gutwara
uwo ni Professor Athanase Gahungu wigisha ibyerekeye politike muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois avuga uko abibona turamwumva mu buryo burambuye mu kanya none hano muri Amerika mu kanya gato cyane inteko ishinga amategeko irabarura amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza burundu niba Joe Biden yaratsinze amatora yo mu kwa 11 gushize Burundi bwatangaje ishyirwaho ry'ibihano bikomeye kubarenga ku mabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 Abahandi muri Afrika abakandida 10 batsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Centrafrica barasaba ko yasubirwamo Aya makuru n'ayandi turabagezaho mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Amakuru hirya no hino ku isi tuyahereye hano muri Amerika aho mu kanya gato guhera saa 7 z'amanywa ku isaha ya Washington DC saa 2 z'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress irabarura amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeze niba Joe Biden yaratsinze amatora yo mu kwa 11 gushize. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Kongresi yose irateranira mu cyumba kinini cy'inama y'umutwe w'abadepite. Ibarura niritangira, Perezida wa Sena ari nawe Vice Perezida wa Repubulika Mike Pence arafungura amabahasha arimo impapuro z'ibyavuye mu matora yo muri koleji y'abatora ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize, leta kuyindi akurikije uko zikurikirana ahereye ku nyuguti ya mbere y'amazina yazo. Namara gufungura buri bahasha azajya asoma n'ijwi riranguruye ibyo akuyemo maze abihereza abantu bane bahagarariye amashyaka yombi bamufasha kubarura nabo barebe ko ari byo koko kandi babyandike ibarura nirirangira Mike Pence aratangaza ku mugaragaro ko Joe Biden yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ko n'umutegarugori Kamala Harris azamubera vice president Ubusanzwe uyu ni umuhango woroshye ariko uyu munsi wo ufite umwihariko kubera ko Perezida Trump ataremera ko yatsinzwe amatora ashyigikiwe n'abasenateri 12 n'abadepite barenga 100 bose bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani batangaje ko baza kwanga ibyavuye mu matora nabo bavuga ko yabayemo kwiba amajwi muri leta esheshatu zose Trump yatsinzwemo arizo Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania na Wisconsin basaba ko Congress ishyiraho akanama ko kuhakora anketi ariko amahirwe yabo ni make kubera ko abademokrat biganje mu mutwe w'abadepite ikindi kandi n'abasenateri b'abarepublikani benshi nabo bavuga ko batabashyigikiye mu majwi ya rubanda Joe Biden arusha Donald Trump miliyoni 7 naho mu majwi ya koleji y'abatora Biden afite 336 kuri 232 ya Trump kuri rero ya 270 Joe Biden yarakeneye kugira ngo atsinde koko Biden na Kamala Harris bazarahira ku itariki ya 20 y'uku kwezi
Urakoze Thomas Kamilindi mu yandi makuru y'amatora ariko noneho ku mugabane wa Afrika muri Repubulika ya Centrafrica abakandida hafi ya bose mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse barasaba ko yasubirwamo Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Abakandida 10 batsinzwe mu itora rya perezida ryabaye ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa 12 muri Repubulika ya Centrafrica barasaba ko amajwi aseswa itora rigasubirwamo. Mu itangazo bakoreye hamwe mu mugoroba w'ejo kwa kabiri bavuze ko hari ibintu bitagenze neza kandi ko hatoye abantu bake. Ku wa mbere komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida Faustin Archange Touadera ari watsinze hatoye abarenga 76% nubwo ibitero by'imitwe irwanya ubutegetsi byashakaga kuburizamo amatora cyakora icya kabiri gusa cya miliyoni 1,800,000 bafite uburenganzira bwo gutora nibo bonyine babashije kwiyandikishiriza gutora bitewe n'urugomo icumi mu bakandida 17 barimo kwanga amajwi yavuye mu itora bavuga ko mu biyandikishije gutora hatoye 37% gusa kandi ko umutekano muke wadurumbanyije ibikorwa byo kwiyamamaza n'imirimo y'itora mu itangazo baraye bagize bati icyo dusaba cyonyine nuko amajwi aseswa kandi itora rigasubirwamo nta kindi yaba perezida Touadera cyangwa komisiyo y'amatora ntawagize icyo ahita atangaza kubivugwa nabo bakandida 10
Urakoze Jenny tuve muri Centrafrica tuje muri Sudan aho icyo gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika byumvikanye kugushakira igisubizo ikibazo cy'imyenda Sudan ifitiye banki y'isi Fidel Niyongabo byifashe bite
Ibyo bibonwa nk'intambwe ikomeye mu nzira y'ukogorora ko gihugu cha Sudan ngo bidereke butunzi inyuma y'uko umutegetsi yari amaze igihe atwazaga hotoro Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019 iyo ngingo yafashwe mu gihe umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Stephen Mnuchin ari mu rugendo ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum abaye umutegetsi akomeye wa mbere wa Amerika agendeye icyo gihugu kuva leta ya Perezida Donald Trump ikuye Sudan ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba nigwo rugendo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega akiri mu mabanga yiwe yabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok cyari bitegekanijwe kwabonana n'abandi bategetsi b'ico gihugu ubwo rugendo rubaye mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika na Sudani iri kigira intambwe zikomeye cyane mu nzira ya kazoza kameze neza kurushiriza ugendo rwa Mnuchin rw'umunsi umwe rwashimikiye ku butunzi bucumbagira bw'igihugu cya Sudani n'imfashanyo Amerika ishobora gutanga harimo korohereza amadeni y'ico gihugu muri iki gihe Sudani ifitiye amakungu deni rirenga miliyari 60 y'amadolari kwikura ko ibirarane by'amadeni no gutuma ishobora kuronka amadeni yo hanze bibonwa ko biri mu byotuma ubutunzi bwayo busubira kunaguka
urakoze Fidel abategetsi bo muri Hong Kong bafunze abantu baharanira demokarasi 53 bashingiye ku itegeko rigenga umutekano ruherutse gushyirwaho na leta y'Ubushinwa nanone Fidel Niyongabo
abo bantu 53 bahagaritswe no munsi wa gatatu barimo abahoze ari abashinga amateka n'abaharanira demokarasi bagirizwa ko barenze ku itegeko rijejwe umutekano w'igihugu mu kwiyamamariza amatora y'abashinga amateka mu ntara ya Hong Kong mu buryo utarekuriwe n'amategeko mu mwaka uheze ihagarikwa ry'abo bantu ni imwe mu ngingo zigenewe gukandamiza abaharanira demokarasi muri Hong Kong kuva leta y'Ubushinwa ishyize itegeko rigenga umutekano w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'2020 iryo tegeko rigenewe kunumya abatavuga rumwe na leta mu ntara isa n'iyigenga ya Hong Kong abategetsi b'iyo ntara bagiriza abahagaritswe ko bikekwa ko bagerageje kugiramira leta mu gutuma imirimo yayo ihagarara ivyo kubera imigambi yabo yo kurondera kuronka ibibanza byinshi mu nama nshinga mateka mu ntumbero yo gutuma umuyobozi mukuru w'intara ya Hong Kong atanga imiho
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu dusange no kuri WSHATU radio yacu voa.com mukurikire aya makuru mukanya turaza mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyehereye mu Burundi aho kuri uyu wa gatatu igitega mu Burundi banki y'urubyiruko yatangiye kumugaragaro gufungura amakonti y'urubyiruko n'abandi bose babyifuza banki yatangaje kandi ko yiteguye guhita yakira abakeneye gusaba imyenda ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
yugurura icese ibikorwa by'ibanki y'iterambere y'imigambi y'ugwaruka Ezekiel Nibigira umushikiranganji ajejwe kugwaruka yavuze ko naho iyo banki yuguruye itaje gutanga ingurane kugwaruka gusa nkuko abatari bake bahora vyibaza ahubwo izokora nkandi mabanki yose y'ubudandaji yaciye hamagarira kugwaruka gutunganya amadosiye yo gusaba ingurane
iyi bank igitangura hariho abari bazi uko ari ibanki izotanga gusa ingurane mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari ibanki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose guhera uyu munsi abantu barashobora kuza kugurura amakonti yabo abagomba no gusaba ingurane guhera uyu munsi barashobora kuzana amadosiye yabo muri iyi banki urwaruka rwari rumaze iminsi rubaza ingene bizogenda canke igihe ico gikorwa kizotangurira ubu rero ntibaze basubire kutubaza
Sixte Niyuhire umuyobozi mukuru w'iyo banki ifite icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi avuga ko akarusho kuri iyo banki ariko inyungu izoba ntoyugeranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji ariko ntiyashimye kuvuga uko iyo nyungu ingana. Ikindi nacho kizoba nk'akarusho nk'uko uwo muyobozi mukuru abandanya bivuga nuko leta izoshobora kwishingira ugaruka kwishize hamwe mu makoperative bagahabwa ingurana tangwa ati batanze
ni banke ije kugira ngo yakire amafaranga y'ugwaruka kandi yongere itange ingurana kugwaruka rudafise n'ingwati zisabwa ahanini n'izindi banke akora akarusho ka mbere ni banke isongize ni banke ikindi nacyo ni banke ishaka kwegera rwose abenegihugu kugira ngo ibafashe mu bikorwa byabo by'iterambere kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuzamuka tugerageza dukorane n'abandi dujere gukorana kugira ngo turabe yuko n'ibyerekeye bita mu Gifaransa taux d'intérêt inyungu dusaba kugira ngo ibe iri ntoyi ugereranije n'uko ahandi zitangwa ugwaruka gogo ni inyungu ntoyi cyane uranje n'ahandi
ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye rwari rwazindutse ruza kuguruza amakoni kugira ngo nago mu minsi imbere rushobore gusaba ingurane zo kwiteza imbere. Uwo musore yaje avuye muri komine Bweru intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
Uno musi umusore akanyamuneza nko kubona tubaye nk'abambere tukaba twanashitse ngaha mugira twuguruze konti mugira tutangura imigambi yacu tunatera kwa murundi gwaruka rubarufite imigambi yo gutera imbere yuko boza kubwishi mugira naho bazomenye ejo hazoza habo nyine hazobahana cye kintu ndindiye kuri ino banki nibaza ko cyo bari kintu kinini ya cyane ino banki niyo ngomba nanje dutangurana mugira ni hihangiro yuko shobora kuzoserukira nk'urundi gwaruka teko mu Burundi bazotanga akarorero ku migambi nzo bafise ntungere nzo banateye imbere je akarusho nzo bangi no bangiye koronka mu genzo banuguruje konti mu banki uko nzo zani migambi yanje hama asaba nka kadene mu kugira ashobore kwiyungunganya mu kugira ntahere imbere mu zana ko ndakora ashobora koronka kuna kuri
kubw'Imana grace n'umushinguzi wa cooperative umushinge w'iterambere yo muri komine Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi nawe nyene avuga ko yiteze vyinshi kuri iyo banki
abari muri cooperative yacu nabajene kandi ibije nayo urabona ko ari ishimikiye no kubajene nyene n'iterambere ry'abajene rigomba kuza twebwe rero nk'abajene cyane na representation yayo usanga n'abantu bonyine bakiri bato rero twebwe twavuze tuti ntitwotangwa nitwe twanashitse ubwa mbere ngaha mbere nitwe bahereye ko kugira ngo ntidutangwe n'iryo terambere yego kuko n'iryo shimikiro ryacu twahora tubura uburyo bikatugora dushaka gukora umugambi tukiyumvira icyo twakora tukarabiye dukora uburyo tukabura mugabo rero ibije yaje twazindutse hakiri kare kugira ngo twiyandikishe twikuruze ikonti hama tugaragaze ubushake dufise.
Uwo mwigeme avuga ko bari batinye kwitura ayandi mabanki y'ubudandaje akavuga ko basaba mananiza mu gutanga ingurane. Ikindi uwo mwigeme abandanya asaba abashinzwe iyo banki n'abayirongoye nuko ivyo bemereye ugwaruka kuva icyumviro c'iyo banki kivuka byojana n'ingiro
twaratinya kuja mu yandi mabanki kuko twiyumvira kuguruza byonyene biragoye ariko ngaha aye kuguruza ni kubuntu kuguruje kubuntu tugaje twumva n'inyungu ni batugurana zizobantu bizotworohera ku migambi yacu kuko wasanga tutokora n'imigambi miremire kubera uburyo ari buke rero twebwe twiteze ikintu gikomeye cyane muri no bank ico twosaba nuko nyene two bo twitaho nyene nkuko babitwemereye yego ntibizobe ibyo kumunwa gusa tubibone mu ngiro kuko ubu ntiturabibona turasaba rero kugira ngo ukubabivuga izingufu bazananye ukubabitubwira tuzobibone gucya nyene ntibizobe amasigara cica
ibanki y'ugwaruka yuguruka icese tariki 5 z'ukwezi kwa kane mwaka 2020 yuguruka icese n'umuhisi president Peter Nkurunziza ariko kuri no wa gatatu akaba ariyo yugururiye imiryango abakeneye kuyitura.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno, Ibunagana, ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Turacyari mu Burundi aho leta itangaza ko abantu 40 banduye virusi ya corona mu minsi birishize mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Ivuga ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 bazacibwa amafaranga cyangwa bajyanwe mu nkiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Welekaneza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuva ku itariki ya kane honyine gushika kuri ya gatandatu abantu 40 bamaze gupima mwamugira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakabamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye. Abanduye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo. Mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganji w'amagara y'abantu Tadende Kumana yasabye ko ingingo zo kwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kwa domo maze utazobyubahiriza agatangishwa hada hata kizwi nyuma ubukurikiranwa mu butungane. Hari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro by'i Bujumbura.
Byibanza navyo ni ibi bikurikira: ubunywero, ububari, uburiro, ibibuga by'inkino, ibitoro by'amabisi, amasoko, amashure, amavuriro, amasengero, ibiro vya leta canke ivy'abikorera utwabo, eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi. Ubushikiranganji busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro y'izi ngingo mu gihugu cose guhera igenekerezo rya 2021. Isabwe kandi ko wowe yoca kubira izi ngingo rutangishwa gihada hakurikije amategeko kandi akayitangirishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa mu butungane.
Nta gitegereye ici hadabu izotangishwa bene ibibanza canke abajejwe ibibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana. Hadotangishwa amahoteli yakira ingenzi ziva hanze akarenga ku masezerano yo yarazwi. Ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru yo gushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe.
Amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'ingenzi yasinye ugwandi ko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta kuri ayo masezerano ubushikiranganji bw'ubudandaji n'ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku 2 million hamwe no gukurikirana n'ubutungane. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hotel bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli. Ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye. Dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro.
Ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka. Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta.
Twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mu buga tusanga nk'indongozi mabijejwe. Aratorokesheje umuntu, aramutorokesheje biramara maji. Nico gituma navuze yuko ubuje wonzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nambe wadutwe date gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga Uburundi. None umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga Barundi ntiyohana azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingiye ikibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica Barundi. Icyo kintu kirateye isoni kiramara maji kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi ijana shahu nkwereke witishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku bihumbi ijana ahubwo hariho numvise ngo bahaye igiture cy'ibihumbi bitanu.
Muganga Ndikumana yavuze ko ahanini abandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusange basubiye kwijajara.
Biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukigwa kuri twese novuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijyangi ngo zugutaramukanya zugukaraba kenshi amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tuyizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mama mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze
ingenzi injira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifite ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanyi na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Ndikumana
icyo tumaze kubona nuko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu 25 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishika kuri aeroporona atamugera afite kugira ngo byose tubikoraho ngo turabe ingingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere yasomogera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize abantu 184 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu 199 bakiri ku musego eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu makuru y'imikino ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Rwanda AS Kigali imaze kwegukana itike yo gukomeza urugendo rwayo rwo kuzahatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe muri Afurika inyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Kampala muri Uganda warangiye KCCA itsinze AS Kigali ibitego 3-1 umukino wa mbere wagombaga guhuza amakipe yombi mu Rwanda mu byumweru bibiri bishize ariko ntiwaba AS Kigali yahawe mpaga y'ibitego 2-2 bwa KCCA ni ukuvuga ko ibitego byose biteranijwe amakipe yombi anganya 3-3 gusa igitego ikipe AS Kigali yatsindiye muri Uganda nicyo cyatumye ikomeza kuko cyayihaye akarusho tubibutse ko KCCA yatsinzwe idakinnye mu mukino wagombaga kubera mu Rwanda kuko itabashije kubona umubare w'abakinnyi 15 FIFA na CAF bisaba kugira ngo umukino ube abakinnyi b'iyo kipe barapimwe bigaragara ko hari abanduye COVID-19 isigarana gusa abakinnyi 13 batari kwemererwa gukina. Tujye muri Uganda abantu 60 barimo abanyarwanda 50 bari bagiye mu bice bitandukanye bya Uganda badafite ibyangombwa batawe muri yombi ibi nibitangazwa na polisi yo mu ntara ya Kabale mu burengerazuba bw'igihugu cya Uganda. I Kampala inkuru irambuye turayikesha mugenzi wacu Ignatius Bahizi.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha raporo ya polisi abantu basaga 60 nibo bari muri gereza ya polisi mu mujyi wa Kabale bashinjwa kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. 47 kuri abo bafatiwe kuri uyu munsi wa kabiri ku kigo cya bisi zitwara abagenzi bamaze kwinjira muri bisi yerekeza mu murwa mukuru Kampala. Abandi 13 bo barayi bafatiwe mu mujyi wa Gisoro uri mu birometero 80 uvuye mu mujyi wa Kabale. Byahuriranye nuko umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yarari muri uwo mujyi mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abakuru dukesha polisi ya Uganda abantu 50 muri abo batawe muri yombi ni Abanyarwanda, abasigaye ni Abanyekongo. Bose bavuga ko barimo berekeza i Kampala no mu karere ka Bunyoro gushaka akazi. Umuvugizi wa polisi wo muri ako karere Eli Mate yatangarije Ijwi rya Amerika ko abo bantu bose bagiye gushyikirizwa inkiko.
These people use porous borders into the
ati aba bantu bakoresha inzira zitemewe n'amategeko kwinjira mu gihugu kubera impamvu tutaramenya neza. Twababajije ikibazanye muri Uganda bakiye muri izo nzira bavuga ko barimo kuja gushaka akazi imbere mu gihugu ariko ibi ntabwo twabyemera kandi ntabwo dushobora kwihanganira abanyamahanga kuza kuvogera iki gihugu bakiye mu nzira zitubahirije amategeko agenga binjira n'abasohoka. Twarangije kubakoraho amaperereza ubwo turahita tubashyikiriza ubutabera. Ntabwo ari ubwa mbere abanyarwanda n'abanyekongo bafatiwe muri aka karere binjira muri Uganda, bamwe bagashyikirizwa ubutabera abandi bagasubizwa mu bihugu byabo ari ntacyo bashinjwe. Nibutse ko hashize hafi imyaka 3 umubano wa Uganda n'u Rwanda unda utari mwiza kubera ko ibihugu byombi byashinjanyaga gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Uganda yaherukaga gufata abanyarwanda basaga 100 yashinjaga kunekera igihugu cy'u Rwanda muri Uganda no gushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byo kuganira umubano mwiza byahagaze bitarafata umwanzuro, ariko Uganda yari yarekuye abanyarwanda yari yarafashe ibisabwe n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda narwo rufungure imipaka na Uganda rwafunze kubera ayo matati. Umunsi wejo ubwo Perezida Museveni yakoraga inama yo kwiyamamaza muri Gisoro hafi n'umupaka w'u Rwanda, yavuze ko ibihugu by'ibituranyi birimo politiki ishingiye ku moko bigatuma ibyo bihugu bihorana amahoro make. Twagerageje guhamagara ku biro by'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Uganda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri abo Banyarwanda Uganda yataye muri yombi, ariko telefoni yo mu biro ntibayitabye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugaruke hano muri Amerika, aho abademokrate babonwa nk'abatsindiye umwanya muri Sena ya Amerika ku nshuro ya kabiri y'amatora muri leta ya Georgia, mu gihe amajwi acyegeranye cyane ku bijyanye n'umwanya wa kabiri. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amatora yo muri iyo leta yazotuma uruhande ruzogenzura inama nkenguzi z'amateka hagati y'umugambwe w'abarepublikane n'abademokrate rumenyekana. Abademokrate basa n'abariko begereza kuronka ayo mahigwe, mu gihe umwe mu bakandida babo Raphael Warnock bibonwa ko yatsinze Kelly Loeffler, umusenateri w'umurepublikane bahiganywe mu nshuro ya kabiri y'amatora yabaye ejo ku munsi wa kabiri. Warnock arusha Loeffler amajwi arenga 440 ku majwi amaze guharugwa. Mu yandi matora, umudemokrate John Ossoff ari imbere y'umurepublikane David Perdue n'amajwi arenga 212. Perdue yariko arondera ikiringo kigira kabiri cy'imyaka 6 mu mabanga y'umusenateri wa Amerika. Mu gihe amajwi akibandanya guharugwa kuri abo bakandida babiri, uzotsinda ntaramenyekana neza gushika ubu.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo hamaze kuvugana na Professor Athanase Gahungu wigisha muri Université ya Chicago, amubaza ingaruka ayo matora habera muri leta ya Georgia hashobora kugira kuri Sena ya Amerika.
Ndabibona yuko uko hechiye kubivuga mushinga na Fidel ko Warnock azotsinda, kandi bamaze kuvuga ko aza gutsinda. Ossoff na wene haraho yoshobora gutsinda, byoramuka rero bigenze gutyo. Nibaza yuko aba republikani batagumye aribo bonyene batwara bagira ico bashatse cose muri Congress, ko byoheza bikafasha cyane Biden gutwara nkuko avyipfunza.
Leta ya Georgia ni leta umudemokrati yaheruka kuyitsinda uretse ubu mukandida Joe Biden. Uwaheruka kuyitsinda yari Bill Clinton. Ni leta risanzwe izwi ko ari leta ihengamiye ku ruhande rw'abarepublikani. Kubona abademokrati bayitsinze ku rwego rw'umukuru w'igihugu no mu bishobora kuba ku byerekeye abasenateri, nicyo mubona gitangaje ku byerekeye iyo leta.
Sewa nibaza ko yego ni gitangaje kubona abademokrate bashobore kuhatsinda. Biratangaje mugabo n'ibitangaje kubera urazi umusenateri Lindsey Graham bavuga yuko arimwe mu bantu bashigikiye Trump ariko aragenda. Baravuga yuko haciye imyaka ine yari yaranamaze kuvuga ati twebwe tukaramuka dutoye Trump akaba ari we atorwa ngo abe perezida, twebwe tuzoba turiko turiyononera. Wewe yavuze ati we will be destroyed, ati kandi we will deserve it, yuko kandi bizuba bikwiye. Urumva rero uramuka batsinze abademokrati, si bitangaje mugavyo wavyerekanye cyane cyane yuko ibyo Trump amaze iminsi agira yuko abanyamerika abademokrate ko batabishimye, kandi ko arivyo byo byatumye baca baca inyuma ya Warnock, byo arivyo byatumye kandi Ossoff ashobora gukuza gutsinda.
Hamwe abademokrate botsinda bitegereza ibintu, barabona ko vyokorohereza akazi n'ibikorwa vya Joe Biden yatowe kuba prezida, ariko hamwe abarepublikani bogumana amahirwe yo kugenzura inama nkenguzamateka. Ku bwanyu nikihe ingaruka byogira kuri leta igiye kujaho ya Joe Biden?
Igihe Biden atoshobora kuronka Sena nk'uko kuri kurabivuga, byo mugora cyane gushobora kugira ibyo yipfuza kugira. Ariko rero mushinga nta FDL, jewe nibaza naho bagira batsinde Sena abademokrat, nukuzoraba neza yuko uku kuntu igihugu cagizemwo abantu bangana mu vya politike, ivyo nokwita division, nukuraba neza nuko nahazotwara yuko bitazokuma bibandanya vyononekara abantu bakaguma bamwe bashagamiye abandi. Ibyo rero nivyo bishobora kuzogorana mugaba handi kuzoshobora kugira amategeko, kuzoshobora gutwara ukavyiyumvira ivyo yemeje, ndiko ndavuga Biden. ivyo bizofasha cyane igihugu muri imyaka ine ikurikira. Twizere yuko uyu munsi ivyo bahava bagira yuko bagomba kwemeza kongere kwemeza watowe, nibaza yuko boshobora uyu munsi bigahera bakavuga bati twebwe turemeje watowe ko ari we azotwara igihugu, bagatuma iryo tariki ya 2020 nayo niyashika bakavyemeza. Hari ikintu bizogira cyane igihugu kuko ubu kwamuvyuka umuntu atazi ibiriko biraba, umuntu yumva Trump aguma avuga ngo jewe baranyivye nato ata abihagarariye, ibyo nibaza ko bizotuma bica bihagarara.
Urakoze cyane
nshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Faseo Gabehu, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.